Mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Nshuti mwese abaduteze amatwi, mwiriwe neza. Hano muri studio ya gatanu muri kumwe nange Eugenia Mukankusi
na Fidel Niyongabo, nange ndabaha ikaze mu biganiro byacu byo kuri isa.
Byabaye no munsi twebwe ntacu tubivuga ku kinini cyane, ariko kimwe cyo tuvuga ni uko imigambwe isa n'igomba kubyigarurira mu minwe, aho biboneka ko amashami yigenga adahabwa ikibanza gikwiye.
Uwo ni Gerard Hakizimana, umuyobozi w'ishyirahamwe rirwanya ikimenyane na Kamwana wa Mama, avuga ku batowe mu mujyi wa Bujumbura kujya mu murwi CPI. Ni umugwi wigenga ushinzwe gutunganya amatora mu Burundi.
Kuva uyu munsi twebwe mu biro tuhari amasaha yose, bikeneye ko mudukoresha n'ijoro tuzaba tuhari, kuko tuhari kwa mwebwe. Tukeneye ko mutuzanira amadosiye, amareklamasiyo yanyu muyazane, ofisi iminsi itatu.
Uyu nawe ni Terence Bizimana nayoboye umugwi CPI mu gisagara cya Bujumbura.
Presidency y'Amerika yatangaje ko irakajwe n'icyemezo cy'umucamanza w'igihugu wategetse President Donald Trump kugumishaho programu izwi nka DACA ituma abimukira batemewe n'amategeko bazanye n'ababyeyi bakiri abana badasubizwa mu bihugu baje bavamo.
Icyegera cya Perezida wa Amerika Mike Pence n'umutambukanyi wiwe Karen Pence bazayobora umugwi w'Abanyamerika bazoja mu nkino mpuzamakungu za Olympic zo mu gihe cy'ubukanye zizobera muri Korea y'Epfo mu kwezi kuza.
Perezida Afrika y'Epfo Jacob Zuma avuga ko hagiye gutangizwa iperereza ryo ku rwego rw'igihugu ku kibazo cya ruswa.
Umutegetsi mukuru w'umuryango w'ibihugu by'i Buraya akurikirana amatora yakurikiranye amatora muri Kenya mu mwaka w'2017 avuga ko atagenze neza, yavuze cyane ku nyifato y'abanyepolitike. Izi nkuru hamwe n'izindi twabateguriye turazigaruka ko mu buryo unonosoye mu kanya, ntimuje kure y'amaradiyo yanyu. Amakuru rero twabateguriye ngaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, imyuzurane n'isenyuka ry'imisozi byahitanye abantu 13 bisambura inyubakwa zitari nke mu buraruko bw'igisagara cya Los Angeles muri Leta ya California. Habaye imiriro yahitanye ibiti n'amashamba ku mitumba iri muri ako karere mu kwezi kurangiye. Igitigiri cy'abapfuye gishobora kwiyongera mu gihe ibikorwa by'abajejwe gutabara byabandanije uno munsi ku wa gatatu. Abajejwe gutabara bakoresheje indege za kajugujugu n'imbwa, bakaba bakuye abantu bari bafatiwe mu mazu yabo no mu vyondo vy'imisozi yasenyutse. Igikorwa nyamukuru c'abajejwe gutabara no kumenya n'imba bakiri bazima mu mazu yononekaye. Akarere ka Santa Barbara niko kageramiwe kurusha ibindi bice muri Leta ya California. Amazi atari make yarasambutse canke aronenekara bikomeye. Amabarabara yahindutse inzuzi zuzuye ivyondo, amabarabara yazibiwe n'ibiti vyasenyutse hamwe n'amabuye. Imvura y'urugero rushika kuri santimetero 13 yaraguye mu bice bimwe bimwe. Yamara abakurikirana ivyerekeye ikirere bavuga ko imvura izohagarara mu kiringo gisigaye c'indwi mu karere ko muri California yo mu bumanuko.
Tukiri naha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Presidency y'Amerika kuri wa gatatu yavuze ko irakajwe n'icyemezo cy'umucamanza w'igihugu wategetse Perezida Donald Trump kugumishaho programu izwi nka DACA irengera abimukira 800,000 binjiye mu gihugu mu buryo bunyuranije n'amategeko, ibarinda gusubizwa mu bihugu bakomokamo. Abo nabaje ari abana bari kumwe n'ababyeyi babo. Sarah Sanders ushinzwe itangazamakuru muri Presidency y'Amerika yavuze ko iki kibazo gifite uburemere nk'ubu kigomba kunyura mu nzira zisanzwe z'amategeko. Yavuze ko Trump yiyemeje ubuyobozi bugendera ku mategeko kandi ko azakorana n'amashyaka yombi kugira ngo bashakire hamwe igisubizo kirambye cyakosora ibikorwa binyuranyije n'itegeko nshinga. Sanders yavuze ko ibyo bikorwa byakozwe na Perezida Barack Obama Trump yasimbuye. Obama washyizeho programu yatumye habimukira bakiri bato babarirwa mu 800,000 badasubizwa iwabo. Umucamanza William Alsop wa Leta ya California yafashe icyemezo gishyigikira abantu bishyize hamwe n'ibigo birimo kaminuza ya California bareze guverinoma bashaka ko programu DACA idahagarikwa. Umucamanza yavuze ko iyo programu izagumaho kugeza ibirego biri mu rukiko bikemutse.
Radio Jude America Washington DC. Icegera cha Prezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Mike Pence n'umutambukanyi wiwe Karen Pence bazoyobora umugwi w'Abanyamerika bazoja mu nkino mpuzamakungu za Olympic zo mu gihe cy'ubukanye zizobera mu gihugu cya Korea y'Epfo mu kwezi kuza. Ibyo byatangajwe n'umutegetsi mu biro kwa Prezida no munsi kwa gatatu. Icegera cha Prezida Mike Pence azoja mu rugendo rwiwe kandi muri leta ya Alaska kwihweza ubuhinga bwo kwivuna misile ballistic bwashizwe muri iyo leta. Azohagarara kandi mu gihugu cy'Ubuyapani. Abategetsi bo mu biro kwa Prezida bavuga ko Pence azosubira guhumuriza abategetsi b'ibihugu by'Ubuyapani na Korea y'Epfo kwiyemeza kwa Amerika kuvyerekeye umutekano mu karere. Igihugu cya Korea ya Ruguru cemeye ku munsi wa kabiri kurungika abategetsi bakomeye bazoherekeza abanonotsi mu nkino mpuzamakungu za Olympic zo mu gihe cy'ubukanye muri Korea y'Epfo. Izo nkino zizotangura ku itariki 9 z'ukwezi kwa kabiri. Iyo nkuru yatangajwe ku munsi wa kabiri nyuma y'ibiganiro amaso mu yandi hagati y'abaserukira Korea ya Ruguru na Korea y'Epfo. Ibyo biganiro byabereye ku rubibe Korea ya Ruguru ihana na Korea y'Epfo ahaterewe umukono ku masezerano yahagaritse ingwano yo muri Korea mu mwaka w'1953.
Amakuru y'ijwi rya Amerika tuyakomereze ku mugabane wa Afrika. Perezida wa Afrika y'Epfo Jacob Zuma avuga ko hagiye gutangizwa iperereza ryo ku rwego rw'igihugu ku kibazo cya ruswa. Urukiko rwa Afrika y'Epfo rwategetse mu kwezi gushize ko hashyirwaho komisiyo mu minsi itarenze 30 yo gukusanya amakuru kuri ruswa. Zuma yabitangaje nyuma y'uko inteko ishinga amategeko yerekanye ko ishobora gutangira ibikorwa byo kumukura ku butegetsi biturutse kuri ruswa ivugwa muri guverinoma. Yagize ati ibivugwa ko igihugu cyambuwe banyiracyo aribo abaturage b'Afrika y'Epfo ni ikintu gikomeye kandi kubw'ibyo bakwiye kumenya iherezo kandi bagahumurizwa. Mu kwezi gushize ishyaka riri ku butegetsi rya ANC ryatoye Cyril Ramaphosa nk'umuyobozi w'iryo shyaka. Yasimbuye Zuma wari wasezeye kuri uwo mwanya biturutse ku bibazo bya ruswa byavugwaga. Cyakora hazakomeza kuyobora Afrika y'Epfo kugeza mu matora yo mu mwaka utaha 2019.
Kwindi inkuru yerekeye akarere ka Afrika, umutegetsi mukuru w'umuryango w'ibihugu by'i Buraya yakurikiranye amatora yo mu mwaka 2017 mu gihugu cya Kenya. Mariette Shaka avuga ko atagenze neza buze cyane kunyifato y'abanyepolitiki. Umuryango w'ibihugu by'i Buraya kusaba abategetsi b'igihugu cya Kenya gufata ingingo zizokomeza demokrasi mu gihugu. Mu ijambo yashikirije inama nshingamateka y'umuryango w'ibihugu by'i Buraya ku munsi wa kabiri, Mariette Shaka yagirije abanyepolitiki muri Kenya kubitagenze neza mu matora y'umwaka 2017. Amenyesha ko amatora yagiramiwe n'abanyepolitiki no kuba atabiganiro vyabaye hagati y'impande zari zihanganye mu matora. Mariette Shaka avuga ko ivyo vyaciye inkokora abatora bituma haba umwuka mubi hagati y'abanyepolitiki n'igihugu cicamwe ibice. Mu kiringo kiri munsi y'amezi atatu mu mwaka w'2017, urwego rujejwe amatora mu gihugu cya Kenya rwateguye amatora y'umukuru w'igihugu inshuro zibiri. Amatora ya mbere yabaye mu kwezi k'umunani yarafuswe na sentare ntayinyuzwa y'igihugu. Ivyo inyuma y'uko iyo sentare isanze hari bitagenze neza mu gushikiriza ivyavuye mu matora. Amatora yasubiyemwo ya mbere yabaye mu kwezi kw'icumi. Perezida Uhuru Kenyatta yatsinze n'ibice 98% vy'amajwi. Ivyo inyuma yo kuba higanwa Raila Odinga avuye muri ayo matora. Umutegetsi mukuru w'umuryango w'ibihugu by'i Buraya yakurikirana amatora mu gihugu cya Kenya, Mariette Shaka avuga ko abategetsi b'igihugu cya Kenya bakwiriye gufata ingingo zihutirwa ku bijanye na demokrasi mu gihugu. Ivyo kubera hari amakenga ku banyagihugu bashobora kurambirwa no kwitabira amatora muri kazoza.
Turi kumwe bo murumva radijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Ni aho mutwumvira ni kuri FM 88.3 no kuri FM 104.3 aho ni mu Rwanda. Mu Burundi ho mutwumvira kuri FM 94.9 no kuri FM 95.2.
Mushobora kandi no kudushikira mukoresheje adresi yacu ya email radio yacu @gmail.com na Facebook kuri adresi radio yacu no kuri site yacu ariyo wezi tatu radio yacu vewa akaburungu komu.
Amakuru yo mu karere tuyahere muri Tanzania. Impunzi zirenga 80 zafashwe n'igipolisi muri komine Gasuru y'intara ya Kigoma muri Tanzania bitewe n'imirwano yari giye kwaduka hagati y'igipolisi n'impunzi zo mu nkambi ya Nyarugusu ejo kuva mu gitondo kugeza ku mugoroba. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika James Javin yateguriye iyi nkuru.
Izo ntambara zatangiye je mu gitondo bivanye n'imisore amajana yagiye ku gipolisi kubaza impamvu icyo gipolisi kidacungera umutekano kandi kigagirizwa kwica muhinga w'itelefoni bamushaka ko amafaranga aho nyene mu nkambi. Iyo misore yashize ibiti amabuye no guturira amapinde mu ibarabara bagiriza gipolisi kunanirwa gucungera umutekano mu nkambi y'Inyarugusu iri muri komine Gasuru mu ntara ya Kigoma. Igipolisi cyashoboye guhagarika izo ngorane gikoresheje amabombe y'amozosi no gute amasasu y'umuriro hejuru. Ijwi rya Amerika ryavuganye n'umunyenkambi yatashatse kwidondora akazina kiwe akavuga yuko kwiyongera kw'ingorane mu iyo nkambi bivana n'igipolisi kudacungera umutekano nk'uko bigenewe.
Ndikomba sasa hivi usalama sio mzuri, uporaji ni mwingi kambini. Matukio ya kuporwa sana sana kukambini.
Ukuntu bimeze ubu nta mahoro dufise ngaha mu nkambi. Hari umuntu yishwe mu ijoro azira viwe. Icyo gituma abantu benshi bagiye gipolisi kubaza gituma ata mahoro ahari.
Polisi akawa ametoa malalamiko yake, jana uona ni wewe nini na wewe nakujua kila siku tukiambia uporaji. Kwendo vijana waliwasha moto barabarani, wakawa wameweka mataili wakayachoma mataili.
Mukuru w'iyo nkambi acungira umutekano w'impunzi Jacqueline Eva yabariye juju ya Amerika akoresheje telefone ko izo ngorane zizano n'igipolisi kubera kutumviriza ingorane z'impunzi bigatera ingorane zitohabaye. Izi nkuru z'ingorane zabaye ngaha niko bimeze, kandi hariho n'abatadyama mu mazu yabo. Urongoye komine Gasuru Mariko Kaguti yavuze yuko abajejwe n'umutekano bakoze bwango kugarukana amahoro mu iyo nkambi, kandi ibintu bigenda nk'uko byari bimeze.
Tumeimarisha ulinzi kuhakikisha kwamba matukio haya hasa haya ya uvunjifu wa amani yanakomeshwa.
Twashyizeho uburinzi bukaze kugira ngo amahoro agaruke, kandi twashyizemo impunzi kugira ngo nazo dukorere hamwe.
Ni ushiriki wa wakimbizi wenyewe katika swala zima la ulinzi na usalama wa maeneo yao.
Umukuru w'igipolisi mu ntara ya Kigoma Sweetbart Njerikwe yemeje yuko izo ngwano zabaye, kandi abantu barenga 70 bafashwe n'igipolisi bagirizwa kuvyura intambara. Kuva n'ivyabaye twafashe abantu 88 kandi tuzobatwara mu gasho. Ariko yanse kwemeza yuko abapolisi aribo batuma izo ngwano zaduka kubera usuma bakorera impunzi.
Sio kweli, ni migongano ya wakimbizi wenyewe.
Sivyo, na mapolisi yonono ni ngorane z'abanyekambi.
Kweli sasa wanatumia fursa hii ya tukio hili kutaka kufanya uhalifu.
Ubayo bwa mbere impunzi z'abanyekongo kuvyura intambara mu iyo nkambi ibayeho igihe kirenga imyaka 20. James Jovini, ijwi rya Amerika, Kigoma muri Tanzania.
Urakoze James Jovin kuri iyo nkuru. Uyu munsi hashyizweho abazorongora imigwi y'amatora mu makomine mu gisagara cya Bujumbura. Ubarongoye ku rwego rw'igisagara yavuze ko bashyizweho hisunzwe ubwoko hamwe n'igitsina, aranavuga ko hamwe hoba ari warenganijwe ashobora kurenganurwa. Umumenyeshamakuru wacu Diane Ndonza ari Bujumbura niyo nkuru adufitiye.
Kuri uyu wa gatatu niho hashingwa imigwi y'abazokurikirana ibikorwa byo gutora ibwirizwa shingiro bizoba mu kwezi kwa gatanu k'uyu mwaka mu makomine yo mu gisagara cha Bujumbura. Ikomine imwe uko ari amakomine atatu ifise umugwi w'abantu batanu. Bose hamwe ni 15 batowe mu madosiye 538 y'abari basavye kuja muri iyo migwi. Abagabo ni 8 bagizwe na 5 b'abahutu hamwe na 3 bo mu bwoko bw'abatutsi. Abakenyezi nabo ni 7 4 b'abahutu hamwe na 3 b'abatutsi. Urongo w'imugwi ujejwe gutunganya amatora mu gisagara cha Bujumbura Terence Bizimana yasiguye ko hisunzwe amategeko asanzwe ari mwibwirizwa shingiro.
Zo dosye rero duje kusugurura duca duja mu gikorwa rero nyezina cyo kuraba rero twisunzwe amategeko tama nkingingo y'ija 34 yo mwibwirizwa shingiro tekanya yuko abahutu basa kuba 63%, atutsi 40%, abagore n'imiburiburi 30%. Icyo rero cya 30%, twe twakore ko cyane kuko murazi neza yuko hari abantu bavuga ati nyabuna hariya mwaduha abagore benshi, ariko twebwe iteko itubwira n'imiburiburi. Ni ukuvuga ko bashobora kuba benshi ariko bataba n'imiburiburi munsi ya 30%. Hanyuma icyo rero twagikoze turabikorera ko turaraba kwekilibra abahutu batutsi ibiki n'ibiki byose intara, muraziko bisaba 13 avoma zone 13.
Abatowe baje bava mu mugambwe CNDD FDD uri ku butegetsi amizero y'abarundi umugambwe Iprona Fode Bunyakuri iragijyandadaye amashiramwe yigenga hamwe nabatanzwe n'abajejwe intwaro ariko rero iki gikorwa nticashimwe na bose bamwe mu bo mu mashiramwe adaharanira inyungu za politike bavuga ko batahawe ikibanza gikwiye Gerard Hakizimana arongoye ishirahamwe rigwanya ikimenyane na kamwana wa mama
ibyabaye no munsi twebwe ntacu tuvuga ko kinini cyane ariko kimico tuvuga nuko imigambwe isa nigomba kuvyigarurira mu minwe aho biboneka ko amashami yigenga adahabwa ikibanza gikwiye muri bene iyo migwi kandi ari nayo yategeza kuvuga ibintu ko biri ari nayo adahengama mu byaye na politique kuko usanga keshi atandi byicaro bya politique turiko turaharanira mu byo dukora
urongoye CP mu gisagara cha Bujumbura Terence Bizimana avuga ko uwumva ko yoba yararenganijwe afise uburenganzira bwo gusaba akarenganurwa mu kiringo cy'imisi itarenga itatu
kuva uyu munsi twebwe mu biro tuhari amasaha yose bikeneye ko mudukoresha n'ijoro tuzaba tuhari kuko tuhari kwa mwebwe dukeneye ko mutuzanira amadosiye amarekamasho yanyu muyazane mufise imisi itatu cumi na zitatu zirenze na rekamasho zose kandi gutora kuko tuzajya mu gikorwa cy'ugushyiraho bwego urutonde ntabanduka kugira ngo byo kwitegure irahira ryabo maze ikorwa cy'igihugu tugitangure hanyuma dukore nk'uko igihugu kivyifuza nk'uko mwebwe abanyagihugu muvyifuza
Umuvugizi w'umugwi Seni ujeje gutunganya amatora mu gihugu Prosper Ntagwamiye amenyesha ko iyi migwi ifise ikiringo cy'amezi atandatu tukibutsa ko igikorwa bashiriweho citoranye zina kizokogwa mu kwezi kwa gatanu kuyu mwaka ayo bamwe mu mashirahamwe yigenga hamwe n'abatavuga rumwe na leta biyamiriza ibujumbura Diane Ndonse ijwi rya Amerika
Iwanyu mu ntara Hanyu mu ntara
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara.
Nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba mikambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Turacyari mu Burundi abanyagihugu bo muri zone ya Muyira muri komine Kanyosha mu ntara ya Bujumbura babangamiwe n'ubujura bwiyongera bamenyesha ko babazwa nuko ababikora badahanwa iyo bafashwe inkuru muregezwaho n'umunyamakuru w'ijwi rya Amerika Fidelite Ishatse
Muri iyo misozi ihanamiye igisagara cha Bujumbura ubusuma bwari monogoje
bebe barayimbye murima wose w'imyumba tfara gukunkumura ntikanguye mu gitondo sanga murima wose bakunkumbe nikera muri ukwezi kwa 12
Karabaza ko twibuduharage waturimye asanga baturandaguye barutwara Efimba tudufise ugasanga batwaye tugore bagatwara none gashahumba dukori
kiretse ubusuma bwo mirima ikana mu mazu abasuma barashikayo mu kiringo cindwi zibiri imihanyira nga 10 iramaze kwibwa nibizi Jane numwe wakuru mitumba umunani igize zone muyira
baguma bomora amazu biburukomba amazi byo mu nzu nta nakimwe basigaza yabisafuriya ryabisahani zabimpuzu byose baratwara mwaka umutumba wa Kavumu nifise amazu ashika kwicumi nabiri basa huirukomba amazi
Zone muyira iri ku metero biri mu 20 uva hagati ku mugwa mukuru w'Burundi mubayibamwo hari abatari bake bisumamwo ibujumbura ha mukubaka amazu canke mu kudandaza ivyo bavanye mu misozi hagataho haraheze iminsi abadandaza je batembereza ku mitwe barahagaritswe eka na wobaka bamenyesha yuko atakazi bagifise kubera ubukene bwateye inzara niyo rero aho twavuganye bavuga yuko itera ubusuma
ubugiye gukora abankurunganwe guyiba n'abana bakiri bato kabisa hari abata amashuri ku bibazo by'inzara byinshi bituka ku bukene
urumva abo bana biba canke nyaba ari umuntu akuze biba bitumwe n'inzara kuri atakanotaronka ko kuza gusumisa
kuko twaruse mu bana natwe tugira tutangure kwiba kuko hatwaruse urabara dufata imiyaga umuntu atsinjira mu mangazini tuzofata isashe
none wari ufite icyo ukora rero zikacho kigutunza ariko wakuru twufungura ntusubire kuturonka ntusubire kuronka ka kazi umva numbe amba haragana ko kwihangana birangira ukavuga ati jewe bishitse wosanga inzu bazimenye
kugeza iyo kirundi baravuga ati murakwiye gusonza akigumye niba wijeje uyu munsi ezu kiburya muri iki gice bigahera azose nkaho wifuza aho za kwiba hande utazobwira na kwiba kugaruka
ikibabaza abanyamuyira mbere batuje ujya Amerika nuko ni niyo bishitse abasumo bagafatwa batamara mu gasho kabiri
nuko babatwara mutungane ntunye babarekuye n'abasumo biba nti babahana nico gitongo gusanga babitabwiyongere yabahado wivye njya nabandi bona hakarore None ugenda naje n'ahandi mukeshu genda musangaho natwanda mujamenyo eh acha kangogo ase nkamujamenyo no mwifatiye naho uracenda kugira ngo ikihe oyo bishobere gukunkomora
aya makuru remezwa kandi n'abarongoye intwaro wego go hasi Jean Nibitse
kwageze kubafata mu minsi heze bivye bafatiwe mu gipatiri ahantu hitwa kuri campus Kiriri bariko babomora ivyuma ibiyo babafashe barabafunga baratangajwe n'ukuntu twagiye tubona haheze indwi imwe kundi igira kabiri abana turi kumwe nabo no kuvuga abanyagihugu bamaze kwidoga ko bibwa abana babivye canka babivye bose ntibahanwe naho twe tuguma dusemera ati yamara umuntu afashwe no kumushikiriza ubutungano none ubu bavuze yuko ubwo bazofata ari kwari babo n'abanyagihugu rero turongoye ko bazomwihanira kubira ubutungane butahana bikwiye ngo bubahashe
mu gipolisi kubgabo gufatwa ni kimwe kwagirwa n'icaha n'ikindi commissaire de police Alain Gombonyoni yivuze mu kiganiro yahabamenyesha makuru igihe ariko aramenyekanisha ibyarangwa n'ubushiranganje arongoye rw'umutekano mu mpera z'ukwezi kw'12
iyo bafasha abantu mu rwinshi si ukuvuga ko bose baba bagirwa n'icaha baba bikekwa kw'icaha hagize rero abarekugwa birasigurika yuko abo intahe bayasobanuye neza bakabona yuko abo atakibagiye rero umuntu babarenganije babafungiye ubusa iyo abapolisi babaye hafi abihaniye barafatwa badafashwe na hamankete akabaho ko kwihanira kirazira
mu gihugu cy'u Burundi ingendo kwihanira yaribonekeje no mwaka uheze akayoroka hafi nako mu mezi abiri ya nyuma yo mu 2017 aho umuntu yicishijwe amahiri mu mwaka w'igisagara cha Bujumbura mu komini ya Muha zone Kanyosha ahogwa ubusuma hari n'abandi bana babiri baciwe ibikonjo hagati mu gihugu mu ntara ya Gitega bagizwe nabo nyene ubusuma bwo mu mirima mu ntara ya Bujumbura Fidelite Ishatse ijwi rya Amerika.
Urakoze Fidelite Ishatse kuri iyi nkuru. Twibutse abatwumva ko mutwumvira kuri FM 88 n'ibice bitatu no kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda. Mu Burundi mukatwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 no kuri FM 95 n'ibice 2. Mushobora kandi kutugeraho mukoresheje email yacu ni radio yacu @gmail.com. Turi no kuri Facebook jambo ni radio yacu VOA. Site yacu ya internet ni www.radioyacuvewa.com.
Chuti z'ijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25 n'ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva kuwa mbere kugera kuwa gatanu, kuva saa 2:30 kugera saa 3 no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba. Kuwa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
Ijwi ry'Amerika tunyarukira noneho mu Rwanda. Ibitabo bya Korowani bibarirwa muri toni 14 bigiye gutezwa cyamunara n'ikigo gishinzwe imisoro mu Rwanda nyuma yo kumara igihe mu bubiko bitishyuwe ngo bene byo babitware. Umuryango w'Abayisilamu mu Rwanda uvuga ko ibi bitabo babihawe nk'inkunga kandi ko batamenye igihe byaziye. Abayobozi b'Abayisilamu mu Rwanda bakavuga ko ubundi ibintu bije nk'impano kandi bitagamije inyungu bidakwiye kwishyuzwa imisoro. Umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika i Kigali mu Rwanda Asumutakaboyi abaye inkuru irambuye.
Umujyanama wa mufti w'u Rwanda Shemba Rushimana Suleimani avuga ko ibi bitabo babihawe nk'impano n'igihugu cya Arabia Saudite. Barushimana avuga ko batari biteze ko ibi bitabo bizaza ngo bategure uburyo bwo kwishyura imisoro. Shemba Rushimana avuga ko ibi bitabo bya Korowani byari kubafasha mu kwigisha ubutumwa abayoboke b'idini ya Kiyisilamu kandi ko badashobora kugurisha igitabo cya Korowani. Shemba Rushimana abwira Ijwi rya Amerika ko batunguwe no gusanga mu rutonde rurerure rwasohowe na Rwanda Revenue ruriho ibintu bigomba kugurishwa muri muri cyamunara basanga hariho nibyo bitabo bya Korowani. Iwe muyobaza avuga ko batunguwe kuko batari bamenyereye ko ibintu bihabwa nk'impano bidacuruzwa bitajya byishyura imisoro.
Ntabwo hajyaga bo bwa buryo bwo gukuraho umusoro kubije muri urwo rwego nk'imodoka yabigenewe umuyobozi w'idini ntayisorere akoroherezwa n'ibindi by'impano ntibitangirwe imisoro. Ariko ngira ngo byaje kugira hari birahinduka imisi ishize hari inama twize kugira mwarayumvise twivuzaga ko iyo ngingo yarega ukuntu yagashyirwa mu mategeko ko ibintu bije bitagamije ubucuruzi bitagamije inyungu z'umuntu ku giti cye byari bikwiye kuba bitasoreshwa ngo bibore nk'ibicuruzwa. Ibyo byitabo by'iyobokamana byo rwose ku bwacu twumvira ikintu kidasanzwe twumvaga twaganira n'ubuyobozi bwa Dona twavuga ati ariko nta hantu hari amategeko harebana n'ibyo ngibyo ku buryo icyo ari cyo ahubwo mwazisaba. Nuko natwe rero ntabwo uko byagenze kuba ngo bafashe icyemezo cyo kugira ku isoko ntabwo ibyo twari twiteguye. Twiteguye ko ahubwo twagenda bakatubwira bati ibireba n'ibitabo by'iyobokamana ni ibi tugakora ibyo ngibyo muri miliyoni zira.
Shehe Mbarushimana avuga ko kugeza ubu batari bamenye umubare w'amafaranga bishyuzwa ariko ko biteguye kugirana ibiganiro n'ikigo gishinzwe imisoro mu Rwanda mu gihe byaba byanze abayisilamu ubwabo bakaba bashishikarizwa kugura ibi bitabo ntibijye mu maboko yabo bitagenewe.
Twebwe iwacu ntabwo na rimwe tujya tugurisha igitabo cya Korani ariko nyine aho twumviye ko cyageze ku rwego kuvuga ko cyatezwe cyamunara twavuze tuti ubwo turafatanya n'abayisilamu nk'abo dushinzwe kuyobora nk'abafatanyabikorwa bacu uko tubigenza iba ari n'inshingano ya buri muyisilamu wese ubwabo n'abayisilamu babigiramo ubushake bakaba bafatanya n'ubuyobozi bwabo tukaba twari uko tubishyira ku murongo ubushobozi busabwa muri cya gihe cyo kukigurisha. Umwe mu bayisilamu uwo ari we wese cyangwa se abishyize hamwe bashobora kuvuga ati ayo mafaranga turayatanga ntabwo ari ibintu bishimishije. Natwe ubwacu kubyumva nyine icyanaremereye ni uko wabyohereje yabyohereje nk'Imana atateganya ko ari ikintu kiri buze kugirwa amafaranga agitangwa nk'igicuruzwa noneho bigatuma abantu batabyitegura ko ntabwo ari twe twagitumije. Ituze kuba twaragitumije tukavuga tuti ibi bitaro ubitwoherereze twari kuba twamaze no kubara ngo bizasaba iki bizaca mu yenzira niba ari ibyishyurwa amafaranga akeneye tuyategure. Ariko ubwo byarangiye byabaye igitabo cya Korani nk'igitabo twubaha cy'agaciro kituyobora twumva nyine biduteye akantu kumva ngo cyagiye ku isoko rya cyamunara.
Hatagize igikorwa ngo umuryango w'abayisilamu mu Rwanda utware ibi bitabo mu buryo bwa vuba byatezwa cyamunara mu minsi 18 iri imbere. Ijwi rya Amerika ryavuganye na Bwana William Musoni komiseri wungirije wa Gasutamo avuga ko kugeza ubu kigo cy'imisoro n'amahoro kitajya gisaba imisoro ku bitabo. Uyu muyobozi yavuze ko usibye n'uko byaba ari impano n'undi muntu wese wazana ibitabo atishyura umusoro ku nyungu gusa ngo agomba gukora imenyekanisha kugira ngo ibintu byose biba byinjiye mu gihugu bimenyekane. Uyu muyobozi yabwira Ijwi rya Amerika ko n'ubu abayobozi b'idini ya Kiyisilamu mu Rwanda bashatse kuza gufata ibintu byabo barara babitwaye gusa ngo bakwiye kubanza gukora imenyekanisha. N'ubwo uyu muyobozi avuga ko nta musoro ku nyungu wakwa ku bitabo ariko ibintu byose biciye mu bubiko bwa majerwa byishyura ikiguzi cy'ubwo bubiko. Asunta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Nshuti mukomeje gukurikira ibiganiro byacu mbere yuko dusezeranaho tubanze tubibutse muri make amakuru avugwa hirya no hino ku isi.
Urakozeje ntitwabwiye ko imyuzurane n'isenyuka ry'imisozi byahitanye abantu 13 bisambura inyubako zitari nke mu buraruko bw'igisagara cya Los Angeles muri leta ya California. Habaye imiriro yahitanye ibiti n'amashamba ku mitumba iri muri ako karere mu kwezi kurangiye.
Presidensi ya Amerika kuri wa gatatu yavuze ko irakajwe n'icyemezo cy'umucamanza w'igihugu wategetse Perezida Donald Trump kugumishaho programu izwi nka DACA irengera bimukira ibihumbi 800 binjiye mu gihugu mu buryo bunyuranije n'amategeko ibarinda gusubizwa mu bihugu baje bakomokamo n'abana baje bari kumwe n'ababyeyi babo.
Icyegera cya Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Mike Pence ni mutambukanye wiwe Karen Pence bazoyobora umugwi w'Abanyamerika bazoja mu nkino mpuzamakungu za Olympique zo mu gihe cy'ubukanye zizobera mu gihugu cya Korea y'Epfo mu kwezi kuza. Ibyo byatangajwe n'umutegetsi mu biro kwa Perezida uno munsi kuwa gatatu.
Perezida wa Afrika y'Epfo Jacob Zuma avuga ko hagiye gutangizwa iperereza ryo ku rwego rw'igihugu ku kibazo cya ruswa. Urukiko rwa Afrika y'Epfo rwategetse mu kwezi gushize kwashyirwaho komisiyo mu minsi itarenze 30 yo gukusanya amakuru kuri icyo kibazo cya ruswa.
Umutegetsi mukuru w'umuryango w'ibihugu by'Iburaya yakurikiranye amatora yo muri Kenya mu mwaka w'2017 yavuga ko atagenze neza akaba yavuze cyane ku byerekeye inyifato y'abanyepolitike muri icyo gihugu.
Chuti mwese mukunda radio y'ijwi rya Amerika twari kumwe kuri isaha aha niho ibiganiro byacu bihumurije tukaba tuboneyeho hakanya ko gushimira abadufashe ku buhanga bw'ibyuma engineer warufatanije na Inosa Kimenyi ku makuru mwagejweho na Eugenia Mukankusi
na Fidel Niyongabo ndabashimira kuba mwaduteze amatwi ndabatumira kubandanya mudukirerana mu biganiro byacu biri imbere kuri radio yanyu radio y'ijwi rya Amerika.